di Radio de America. Radio Jwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu ya kakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije n'abagenzi banjye hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu gihe ingamba zo kuguma mu rugo zamaze gukurwaho hafi mu gihugu cyose cy'u Rwanda, abatuye mu karere ka Rusizi bo bategetswe kongera kuguma mu rugo.
Bikaba bituruka ku kuba dukurikije inama dugirwa n'abaganga, bigaragara ko hari ibyago byinshi byo kuba abantu bashobora kwandura, akaba ariyo mpamvu twatangiye guma mu rugo guhera saa yine.
Uwo ni Ephraim Kayumba, umuyobozi w'akarere ka Rusizi. Inkuru irambuye ni mukanya. Mu Burundi, urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rumaze kwemeza bidasubirwaho uwatsinze amatora aheruka kuba muri icyo gihugu. Ibiganiro bigamije kuzahura umubano hagati y'u Rwanda na Uganda byasubukuwe. Naho muri Burkina Faso, abantu barenga miliyoni 2 bamerewe nabi n'inzara. Aya makuru n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure. Dekariko tubanze tubageze amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhereye muri Burkina Faso, abantu barenga miliyoni 2 bamerewe nabi n'inzara. Aloise Bigirimana byifashe bite?
Raporo yasohowe n'inama y'abashikiranganji kuri uyu wa kane yasanze abantu barenga gato imiliyoni 2 bazogira ibibazo byo kubura ibifungurwa mu gihugu kwezi no mu kwezi kuza. Abo bashikiranganji ba Burkina Faso batangaje ko leta yabaye irashyiraho uburyo bw'amafaranga angana n'imiliyoni z'amadolari 42 yo gufasha ababangamiwe kurusha abandi. Basaba inyishu yihuta yo gufasha ibisata by'uburimyi n'ubworozi, kwitaho abana bafise imyaka iri munsi y'itanu bafise imirire mibi, hamwe no gufashisha abanyagihugu amazi yo kunywa. Kuva mu mwaka wa 2015 Burkina Faso kiri mu ntambara n'imigwi y'intagondwa z'abayisilamu imaze guhitana abantu bababa 1,000,000 hamwe n'abashika ku 186,000 bateshejwe ingo zabo. Hambavu iyongerekana ry'ibitero by'iterabwoba, hari n'indyane hagati y'amoko zimaze gusesa amaraso atari make, bituma n'amikoro make icyo gihugu cyo mu buraruko bwa Saheli cyari gifise anigwa.
Urakoze Alois. Leta y'umwe muri Libya iratangaza ko igenzura umurwa mukuru Tripoli n'ibirorero biwukikije. Aloise Bigirimana n'ubundi urakomeza.
Ibi byatangajwe kuri uyu wa kane na Muhammad Gunyu avugira leta y'umwe yemewe n'amakungu inyuma y'aho inteko za leta avugira zigaruriye ikibuga cy'indege kiri ku murwa mukuru kuri uyu wa gatatu. Hari haheze umwaka urenga leta yaragitakaje cyari mu minwe y'inteko za General Khalifa Haftar. Icyo kibuga cy'indege kiri mu bumanuko bwa Tripoli nta ndege zakigwako kuva mu 2014 igihe cyasamburwa n'ibitero hagati y'impande zirwanira ubutegetsi muri Libya. Icegera cy'umushikiranganji wo kwivuna abansi Salah Namrushe yashikirije ko inteko za leta yiwe zikibandanya zirukana ibisigarira byabo yise imirwi y'iterabwoba yinyegeje mu bihome bya Tripoli. Inteko za leta yemewe n'amakungu zigaruriye uduce twari mu minwe y'inteko za Haftare zifashijwe n'indege za Turukiya. Ni mu gihe Haftare nawe afashwa na Misiri, Leta z'Ubumwe z'Abarabu hamwe n'Uburusiya muri izo ntambara. Ni mu gihe kandi intumwa yawo ni Stéphane Williams yatangaje ko ibiganiro by'amahoro bigamije ku guhagarika intambara byatanguye kuri uyu wa kabiri kandi ari ntambuko ya mbere ishimishije.
Umunyamabanga mukuru umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arasaba ko urukingo rwa virusi ya corona rwahabwa abantu bose ku isi. Aloise Bigirimana turacyari kumwe.
Ivyo Antonio Guterres yabishikirije kuri uyu wa kane mu gihe hari inama mpuzamakungu ikoranye iri kwirarondera uburyo bw'amafaranga yo gufasha muri urwo rucanco. Guterres asaba iyo nama kutokwibagira ko n'izindi ncanco ku zindi ndwara zikwiye kubandanya zitangwa mu gihe hakironderwa urwa corona. Iyo nama iriko iba hakoreshejwe ubuhinga bwa video irongowe n'Ubwongereza, yihaye ihangiro ryo gutororokanya miliyaridi z'amadolari 2.4 yo gufasha kuronka urucanco rwa COVID-19. Ibihugu birenga 50 byitavye iyo nama irimo kandi n'umugwizatunga akomeye w'umunyamerika Bill Gates. Umugera wa corona watumye haba itosekara mu migenderanire ku rwego rw'amakungu, inyuma yaho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afatiye ingingo yo gukura Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Perezida Trump yabwiye intumwa ziri muri iyo nama ko amakungu akwiye kujya hamwe mu kurwanya icukiza kandi ko bazobishika ko bakoranye ingufu zose zikenewe. Umugera wa corona umaze guhitana abantu barenga 380,000 ku isi kuva ugaragaye mu Bushinwa mu kwezi kw'12.
Urakoze Aloise, komeza no muntu tubwira uko Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basuzuma ibyo gusubukura urujya n'uruza rw'indege hagati ibihugu byombi.
Ubushinwa bwashikirije kuri uyu wa kane ko bugiye gutezura ku ngingo bwari bwarafashe yo kugabanya indege mvamakungu zigana icyo gihugu, inyuma yaho leta ya Perezida Donald Trump itangarije ko ishobora kuzobuza indege z'Ubushinwa kwinjira ku butaka bwa Amerika. Leta y'Ubushinwa yari yatangaje ko izogabanya indege z'abanyamahanga zinjira mu gihugu mu gihe amakompanyi y'indege ariko arasubira gutwara abantu buhoro buhoro. Ubushinwa bushikiriza ko amakompanyi y'indege zo muri Amerika azobuzwa kwinjira mu gihugu na nyaburya ariyo yatanguye guhagarika ingendo mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri kubera ikiza cya COVID-19. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe gutwara abantu n'ibintu bwashikirije ku munsi wa gatatu ko ata ndege z'Ubushinwa zizokwinjira muri Amerika kuva ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa gatandatu nyene. Amerika yagiriza Ubushinwa kutubahiriza amasezerano hagati y'ibyo bihugu bibiri yerekeye ingendo mpuzamakungu. Inyuma yaho Ubushinwa bwatangiye amakompanyi abiri y'indege yo muri Amerika, United Airlines na Delta Airlines, gutwara ingenzi muri icyo gihugu ku itariki ya mbere y'uku kwezi.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, abo mu karere ka Kisoro muri Uganda, mudukurikire kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora, abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika turahere mu Burundi, aho urukiko rwubahiriza ubusugire bw'itegeko nshinga rumaze kwemeza ko Evariste Ndayishimiye wari umukandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ariwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka ku buryo budasubirwaho. Pierre Claver Niyonkuru nibyo atubwira.
Umukuru w'igihugu agiye kurongora Burundi mu myaka 7 iri imbere ni Evariste Ndayishimiye. Ivyo byatangajwe na sentare yubahiriza ibwirizo bashingiro. Iyo sentare yemeje ko uwo mukandida w'umugambwe uri ku butegetsi yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 70%. Mu kibanza ca kabiri haza umukandida Agathon Rwasa w'umugambwe SNL ku bice 28 n'uduce 98%. Hanyuma mu kibanza ca gatatu hari umukandida w'umugambwe IPRONA Gaston Sindimwo ku gice kimwe n'uduce 63%. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yatangaje ko aya matora yabaye itariki 20 z'ukwezi guheze yagenze neza mu mutekano no mwituze. Iyo sentare yateye ibyatsi birego byari byashakirijwe no mugambe SNL wavuze ko wibwe amatora, ko ahubwo ari umukandida wawo Agathon Rwasa yari gutahukana ikibanza ca mbere c'umukuru w'igihugu. Abacamanza yendwi bagize iyo sentare bavuze ko ivyo birego vya Agathon Rwasa bidafashe kandi ko atashingiro bifise. Nul et de nul effet mu Gifaransa. N'inama y'abepiskopi katolika yari yashikirije ibirego n'utunenge indorerezi za katolika zabonye mu biro vy'amatora bigera ku 300 mu gihugu. Naha sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro yavuze ko ayo mahinyu adafashe. Icyo bikoze iyo sentare yarenganuye abacinga amateka batatu b'abagore wo mu ntara ya Kayanza na babiri bo mu ntara ya Bujumbura, harimo umwe yari ku rutonde ariko mu nyuma gafatirwa mu ijenda muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura agafungwa, maze amatora yose akaba yabaye ari mu mpimba. Sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro yabasubije ku rutonde rw'abashinga amateka. Iyo sentare yavuze ko naho utunenge tutabuze atatwo tumu matora asubigwamo tuhari, ndetse kwa tane gice cya kabiri deuxième tour gikenewe kuko umukandida wa mbere yarengeje ibice 50%. mu matora y'abashinga mateka naho nyene sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro yamenyesheje ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo watahukanye intebe nyinshi mu nama ashinga mateka ku bice 68% ku ijana hagakurikira umugambwe SNL n'ibice 22% no duce 42% ku ijana hanyuma umugambwe IPRONA ufise ibice 2% no duce 43% ku ijana ibi bisigura ko umugambwe uri ku butegetsi uzo bufise abashinga mateka 86 SNL nawo abashinga mateka 32 umugambwe IPRONA 2 ubwoko bw'abatwa nabwo bugira abashinga mateka 2 Itegeko rigenga amatora mu ngingo yayo ya 76 rivuga ko ibitigiri bitangajwe na sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro biba ari ntabanduka kandi ntasubigwamo utavyemeye nta yindi sentare afise yo kwituramwo mu gihugu kiretse sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yine nayo agatongwasa yamaze kumenyesha ko azo kwitura mu gihe sentare zose zo mu Burundi zitomutunganiriza ku birego vyiwe Yisentare yo muri EAC no mu mwaka w'ibihumbi 2015 yari yakiriye ibirego nk'ibi byatanzwe n'amashyirahamwe yigenga yasaba ko icyo gihe kw'amatora yuhagarikwa n'ivyayavuyemo byose kuko ku bwayo amatora yari yabaye mu ntureka hanyuma sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro yemeze ibitegiri biciye kubiri n'amategeko sentare ya EAC inyuma y'imyaka 3 yarahebuje ayo mashyirahamwe yigenga kwidashobora kuvuguruza sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro ku ngingo iba yafashe Atagihindutse umukuru w'igihugu mucasha azorahirira amabanga yiwe mu kwezi k'umunani kuza Pierre Clavé ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
Tukivuga ibyo inkuru rero ijwi rya America riracyashaka agatorwa asiyo bwishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi ngo tumubaze icyo avuga kuri icyo cyemezo cy'urukiko nitumubona turabagezaho ibyo atangaje mu makuru yacu ataha ariko hagataho umugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana na Gaston Sindimwe wahagarariye ishyaka UPRONA mu matora aheruka kuba mu Burundi yamubajije uko yakiriye icyo cyemezo cy'urukiko
ubwa mbere n'ukubwiye ko twebwe kuva mu gusheni umenyesha yuko ibyavuye matora twavuze ko tubyakiriye hanyuma dusaba yuko uwo bakarya nka muhogo yo kwitura sentare y'ibyo shingiro hanyuma iyo sentare twebwe yaciye urubanza uko yarushiye twebwe sentare y'igihugu ni sentare abantu bose bitura ibintu byo bikiri muri sentare twebwe twakira ingingo ya sentare uko yashikirijwe
iyo sentare yavuze ko ibirego byose byashikirijwe n'umugambwe CNL wa agatorwasa abirego bitagira ifatiro iyo ngingo mwembi mwayifashe gute
ubwa mbere twebwe ntituri sentare mbere n'ibyo baraba ntabwo tuba tuzi n'ibyo batumvise ntabwo twabonye nicyo gituma twebwe atashobora kubivuga ko kuko tutari sentare twafashe gusa ibyo sentare yashikirije hanyuma kaba ari izindi nzira zirimo zo kwitura ibyo biraba abashikirije urubanza ku bwacu rero twebwe sentare ni sentare iriho y'igihugu kandi sentare y'igihugu ishikirije iciye urubanza rusharuba ruja mu ngiro twebwe dufata ibyo sentare yashikirije
ariko murazi ko abanyapolitiki batavuga rumwe na leta batari bake bavuga ko iyo sentare yegamiye eka yegamiye ku ruhande rwa leta y'u Burundi aho muhavuga ko iki
sinumva batavuga rumwe na nande kuko nagiye wende mukandida urumva sentare imaze kujaho ni ukuvuga sentare imaze kwemezwa ikiba sentare y'abarundi bose ni ukuvuga rero ni nk'uko umukuru w'igihugu agiye gutwara igihugu twaramusabye yuko atwariye abarundi bose abamutoye n'abatamutoye sentare rero imaze gushingwa ikajyaho igakora abari sentare y'igihugu uyemera utayemera abari sentare y'igihugu nta yindi nzira iriho atari gukwiza inyuma ya sentare
umugambwe CNL waratangaje ko mu gihe iyo sentare itotanga inyishu iwushimishije iyo cyayitura sentare yo mu bihugu bya Afrika mu seruko EAC aho hoho mwebwe muhabona gute
twibwa mbere niho tubaza ibyo CNL yavuze iyo tubaza ibyo IPRONA yavuze kuko ibyo CNL yavuze cyangwa izokora byega CNL byega umugambo udasigana na IPRONA
inzira nyakuri ku bwanyu umuntu yo wiye
bo inzira nyakuri nuko ubwa mbere tumatsamo n'umutekano hakaba ari indi nzira zishoboka canke ibabona zishobora gukurikizwa mu nzira y'amahoro n'umutekano twebwe nta ngorane biriho icyo twanga gusa ni uko abarundi subira gukurikira ubwije abarundi basubira kuja mu matati tutazi naho yoherera icyo nicyo twebwe dusaba tuti bakurikize ingingo za sentare zashikirijwe hanyuma ubushobora kwitura izindi sentare yo babona twebwe n'umugambo wa sentare twabuze tuti twebwe uko yakiriwe uko byashikirijwe tubyakiriko kugira ngo twubakire abarundi bose kandi tubasaba abatsinze tubakeza tubasaba yuko bahoraba yuko by'amatora birangiye haje ineza y'abarundi bose niyo tubitezeko
mu kane gatoya cyane rwose mwihweje ibirego byashikirijwe n'abarya n'abariya aho twavuga cyane cyane ishyirahamwe ry'abasenyeri eka n'indi migambwe itari mike mwihweje ibyo birego byose murabona ko sentare yacishije aho ukuri kuri
nubangiye gufata urubanza rwa sentare kugaragaza sentare kandi ntabwo umucamanza twe birumva iminsi yose niko byaba bigenda uwitwaye n'uwitwariwe uwutsinzwe yamavuga ko byagenze ubucane byagenze je rero sinofata ngo abaca nk'abandi nasaba yuko iyo sentare ikurikiza amategeko nibaza nimba yabisomye yakurikije amategeko yakurikije ibyo babonye ibirego mugabo twebye ntitwofata ingingo tuti sentare yagize nabi kandi tutabacamanza.
Gaston Sidimo, vice perezida wa mbere w'Uburundi, murakoze kuganira mwahaye iradio Ijwi ry'Amerika.
Turashimiye namwe kuba kandi mu duhana.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda na Uganda ho ibyo bihugu byasubukuye ibiganiro bigamije gukemura umwuka mubi umaze iminsi hagati yabyo intumwa z'ibihugu byombi zongeye kwerekana ibirego buri gihugu gishinja ikindi ariko itangazamakuru ryakurikiye gusa ifungurwa ry'inama ihita ikomereza mu muhezo asumutakabuye
ni inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye impande zombi zidahura amaso ku maso ni inama yabaye ku butumire bwa guverinoma ya Uganda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yavuze ko nyuma y'inama iheruka yabereye Gatuna ku mpaka w'u Rwanda na Uganda ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri hari intambwe yatewe na Uganda ariko kwari na byinshi bikeneye gukorwa. Minisitiri Biruta yasobanuye ko habaye hirekurwa rya bamwe mu banyarwanda bari bafungiye muri Uganda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yongeyeho ko nubwo hari intambwe yatewe mu gushyira mu bikorwa imwe mu myanzuro yari yafashwe n'impande zombi ariko ko hakiri ibindi bibazo birimo imitwe y'iterabwoba bikorera muri Uganda ifite intego y'ibanze yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'umubare w'abanyarwanda bagifungirwa muri iki gihugu. Minisitiri Biruta yongeyeho ko hakomeje ibikorwa by'ubukangurambaga hirya no hino muri Uganda byo gushakira imbaraga imitwe irwanya leta y'u Rwanda kandi bikagirwamo uruhare na bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano za Uganda. Yanavuze ko hari ibikorwa bikomeje byo guhohotera abanyarwanda muri iki gihugu. Yatanze urugero rw'abagore babiri b'abanyarwandakazi bagejejwe mu Rwanda ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu nyuma yo gukubitwa bikomeye n'inzego z'umutekano za Uganda ubwo bari mu nzira bataha. Hari abanyarwanda benshi kandi ngo bagifungiye muri kasho za Uganda badashobora gusurwa cyangwa ngo bagezwe imbere y'inkiko zibifitiye ububasha. Yanavuze ko hari ibinyamakuru bikomeje kuba ibicengeza amatwara ku Rwanda mu gihe impande zombi ziheruka kwemeranya ko byahagarara buri gihugu kikubahiriza uburenganzira bwa muntu bw'abaturage b'ikindi gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Sam Kutesa we yagaragaje ko hari ibyo igihugu cye cyakoze. Yavuze ko perezida wa Uganda yahaye imbabazi abanyarwanda 130 bari bafungiye ibyaha bitandukanye. Yongeyeho ko abo bafungwa ubu barimo kunyuzwa mu nzira ziteganywa ku buryo ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri bazashyikirizwa ubuyobozi bw'u Rwanda ku mipaka ya Cyanika na Mirama. Minisitiri Kutesa yifashishije video conference garagaje ko nubwo hari abafungwa bababariwe ariko hakira abanyarwanda 310 bakurikiranwaho ibyaha bikomeye ko bazakomeza gufungwa. Amakuru ajyanye nabo azashyikirizwa guverinoma y'u Rwanda. Kutese yavuze ko nyuma y'inama yabereye i Gatuna Uganda yakoze iperereza ku birego byose byari byagaragajwe n'u Rwanda kandi ko batanze raporo. Minisitiri Kutese ariko nawe yagaragaje ibirego igihugu cye gikomeje gushinja leta y'u Rwanda harimo ibyo gukomeza gufunga umupaka harimo ndetse n'ibindi by'uko abagande bagifungiwe mu Rwanda. Kutese yavuze ko hari abagande bakomeje kurasirwa ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'abashinja u Rwanda ko hari ibinyamakuru byarwo bikomeje guharabika igihugu cye ndetse avuga bimwe na bimwe mu mazina yabyo. Iyi nama ije ikurikira yabereye ku mpaka w'u Rwanda na Uganda Gatuna mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Muri iyi nama nibwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Yoweri Museveni wa Uganda bari bashyize umukono ku masezerano yo guhanahana imfungwa. Uganda yari yiyemeje gukora itohoza ku by'u Rwanda ruyishinja kwicumbikiye abarwanya leta y'u Rwanda. Byari biteganijwe ko nyuma y'iminsi 40 itanu hazaba iyindi nama igamije kureba niba imipaka ihuza ibihugu byombi yakongera gufungurwa, ariko abayobozi bagaragazaga ko icyorezo cyo COVID-19 cyahagaritse izo nama. Amasaha yose iyi nama yamaze yabereye mu muhezo itangazamakuru ryasohowe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tujye mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 zikomeje gukazwa. Mu karere ka Rusizi, abaturage batewe impungenge n'ibibazo by'imibereho, barasaba ko inzego z'ubutegetsi zabafasha kubona ibibatunga. Tenistoke Mutijima nibyo tubwira.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi burasaba abaturage mwese, buri muturarwanda wese, gusubira mu rugo.
Ahagana isaha ine zishyira saa tanu z'amanywa yo kuri uyu wa kane mu mujyi wa Kamembe, iyo ni impuru zihamagarira bari baramukiye mu mirimo itandukanye muri uyu mujyi kuvamo bagataha mu ngo nyuma y'icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byose by'ubucuruzi keretse ubw'ibiribwa n'imiti gusa. Mu kanya nk'ako guhumbya, inzego zishinzwe umutekano ziganjemo igipolisi zatangiye kwigaba mu mihanda yose iva mu makaritsi yatuwe yinjira rwagati mu gice cy'ubucuruzi cy'uyu mujyi. Ni nyuma yaho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isohoreye itangazo rishyira mu kati imirenge igera kuri ne y'aka karere ka Rusizi, haherewe kuri itatu ifite ibice binini by'umujyi. Mu gihe akarere ka Rusizi gasanzwe mu kato, muri iyo mirenge ho abaturage bose basabwe kuguma mu ngo zabo, ibikorwa hafi ya byose byari byarafunguwe byongera guhagarikwa. Bwana Kayumba Efurayimu uyobora Rusizi yasobanuriye Ijwi rya Amerika impamvu y'icyo cyemezo.
Ni imirenge ya Kamembe, Gihundwe, Mururu ndetse na Nyakarenzo, bikaba bituruka ku kuba dukurikije inama dugirwa n'abaganga bigaragara ko hari ibyago byinshi byo kuba abantu bashobora kwandura. Akaba ariyo mpamvu twatangiye guma mu rugo guhera saa yine. Ibikorwa by'ubucuruzi byemewe kugeza iyi saha ni abacuruza ibyo kurya gusa, ibindi byose ubundi bwoko bw'ibicuruzwa turaguma muri guma mu rugo ibyumweru bibiri. Nta ngendo zemewe uretse iza ngombwa umuntu agiye guhagiye kwivuza, ariko ku zindi mpamvu izo arizo zose agwemerewe gusohoka mu rugo.
Mu gihe ubwandu bushya bwa COVID-19 bukomeza kwiyongera muri iki gice gisa n'igihanzwe amaso mu rugamba rwo guhangana n'icyo cyorezo, abaturage bagaragaza ko bumva uburemere bw'ikibazo gihari, ariko icyemezo cyo kuguma mu ngo kuri bantaho niko ragishaririye.
Kuguma mu rugo byari byiza pe, bitufasha kwirinda ndetse tukarinda n'abandi. Ariko ikibazo kibabajeho noneho nkatwe turakodesha, ufite nk'abana nta byo kurya, urumva guma mu rugo ni mbi cyane kuri twebwe.
Kuguma mu rugo ni itegeko ry'ubitegeka, ariko ntacyo dufite cyo kurya, turababaye. Ntureba ukuntu meze, abana banjye bararya iki? Ibibazo byisha abantu, inzara zisha abantu, ibibazo byisha abantu.
Nta birya dufite, kandi dufite n'abana, kandi turanakodesha. Ba nyiri inzu bashaka amafaranga kandi bari no kudusohora. Ibyo bibazo byose ni ingaruka tugira.
Bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubafasha gahunda yo kubarinda COVID-19 ikajyana no kubarinda inzara.
Nuko mwadukorera ubuvugizi, leta ikadufasha natwe tukabona nk'ibyo kurya, kandi nabo tubereyemo muri code bakadufasha bakaba batwihanganiye.
Byumvikana ngo twasaba ubuvugizi, leta ikagira ikintu ikora igahindura, niba iturinda icyorezo ikaturinda niyo nzara.
Icyakorwa nuko haboneka buri muturage yakomeza kuguma mu rugo akamubwira inza, ariko na leta nayo ikadufasha mu bijyanye n'imirire kuko tubayeho nabe, ndetse nabo dukodeshereza mu mazu bakagira icyo bagira ikintu batwihanganiraho mu bijyanye n'ubukode.
Ku ruhande rw'ubutegetsi ho buravuga ko icyambere ari ugukumira icyorezo, zikizeza abaturage ko ibyo kurya bitazabura.
Icyo namaza kukubwira, ugiye kwa muganga iyi saha usanga ari abarwayi batabasha kurya, kandi ibiryo bibateretse iruhande abantu babagemuriye. Bitakwerekana ko icyambere ni ukubanza kugira amagara mazima. Udafite amagara mazima n'ibiryo ntabwo wabirya. Niyo mpamvu rero izi ngamba zigamije gukumira, tukarinda abantu bakagira ubuzima amagara azira umuze. Ibindi bijyanye no kuvuga ngo ese ngo abazima baraza kurya iki, ibyo kurya birahari.
Kuri aba bantu aho nikora binjiye mu cyiciro cya kabiri cyaguma mu rugo, ariko icyizere cy'uko bazagobokwa muri ibi byumweru bibiri basabwa kuguma mu ngo nta gusohoka gisa n'ikidahari bashingiye ku byabanje muri guma mu rugo ya mbere.
Naho reba n'abatwanditse ngo bagiye kudufasha, ntacyo baduhaye, niba bagwaga bagwa irobo ry'ibishyimbo nabyo bigahira iminsi ibiri. Ayo makara biteka ruti byo baguhaye.
Mu gihe imibare yo kuri uyu wa kane itarashyirwa ahagaragara, mu minsi ibiri gusa karere ka Rusizi kamaze kugira ubwandu bushya bwa COVID-19 bugera kuri 18. Amakuru twamenye n'uko icyemezo cyo gushyira iyi mirenge ifite igice kinini cy'umujyi mu kato cyafashwe nyuma yaho kuri site imwe muri eshanu zapimirwagaho kugeza kuri uyu wa kane habonetse abarwayi bane. uretse umubare munini w'abapolisi ugaragara ha mu mujyi wa Kamembe no mu nkengero zawo nk'ingamba yo gushyira mu bikorwa amabwiriza mashya binagaragara ko umubare w'abashinzwe umutekano wongerewe mu bice byegereye imipaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihe bivugwa ku bwandu bushya bwa COVID-19 buri kuboneka muri aka karere ka Rusizi bwaturutse hanini ku migenderanire n'umujyi wa Bukavu itaracunzwe uko bikwiye. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle. Noneho tuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubushinjacyaha bwa Leta ya Minnesota burega abapolisi bane ibyaha by'ubuhotozi n'ubufatanyacyaha mu rupfu rwa George Floyd. Ariko ntibihagije abaturage bakomeje imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu bamagana urugomo rukabije rw'abapolisi kubirabura. Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Ubwa mbere nyuma y'urupfu rwa George Floyd, umushinjacyaha w'imine ya polisi yashinje umupolisi w'umuzungu Derek Chauvin icyaha cy'ubuhotozi atari yagendereye. Chauvin niwe watsikamiye umwirabura George Floyd n'ivi ku gakanu mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu gushize. Abandi bapolisi batatu bari kumwe na Chauvin birukaniwe rimwe nawe ku kazi nyuma y'urupfu rwa Floyd, ariko barakomeza baridegembya. Ejo kuwa gatatu nabo batawe muri yombi barafungwa ku cyemezo cya Minisitiri w'Ubutabera wa Minnesota Keith Ellison, ari nawe mushinjacyaha mukuru w'iyi leta. We yafashe kandi icyemezo cyo guhindura icyaha agiha ubundi buremere buruta ubwa mbere. Ashinja Derek Chauvin icyaha cy'ubuhotozi yagambiriye ariko atari yateguye. Kimuhamye, Chauvin ashobora gukatirwa igifungo cy'imyaka igera kuri 40, mu gihe icyaha cya mbere yabanje gushinjwa cyo cyashoboraga gutuma afungwa kugera ku myaka 25. Keith Ellison ashinja ubufatanyacyaha bari abapolisi bandi batatu bari kumwe na Chauvin, ariko nabo bashobora guhabwa igihano kimwe na mugenzi wabo baramutse batsinzwe mu rukiko. Gufunga kw'aba bapolisi bane bashinjwa urupfu rwa Floyd ntibyabujije abaturage gusubira mu myigaragambyo, ahubwo ku bwinshi kurusha mbere. Muri rusange imyigaragambyo nanone yabaye mwituze mu gihugu ku munsi wa kabiri wikurikiranyije, bitandukanye n'icyumweru cya mbere cy'imyigaragambyo yakurikiye urupfu rwa Floyd cyaranzwe no kurasa, gusahura, kumenagura no gutwika. Henshi abapolisi uyu munsi birengagije ko abaturage barenze ku mategeko y'umukwabo. Muri California mu burengerazuba bw'igihugu, icyamamare muri NBA irushanwa rya basketball muri Amerika, Stephen Curry yari kumwe n'abantu uruvunganzoka mwituze. No mu yindi mijyi minini nka New York, abantu amagana n'amagana bishimiye ibirego bishya ku bapolisi bashinjwa urupfu rwa Floyd. Abantu amagana n'amagana kandi baraye ku kiriyo n'amasengesho, bamwe n'amarira menshi mu muhanda neza neza aho Floyd yiciwe afite imyaka 46. Abo mu muryango we nabo bari muri iki kiriyo. Umuhungu wa George Quincy Mason Floyd w'imyaka 27 yarapfukamye ejo nimugoroba arasenga, maze nyuma ashimira abantu bose bigaragambya mu gihugu cyose kubera umubyeyi we. N'ikiniga cyinshi yaravuze ati, nta kindi dusaba ni ubutabera gusa, nta muntu wakagombye kubaho adafite papa we. Mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC naho abantu batabarika baraye bakoze imyigaragambyo mu mahoro baririmba ngo no justice no peace, ni ukuvuga ngo nta butabera nta mahoro, cyangwa ngo black lives matter, bisobanuye ko ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. Hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche abigaragambyaga barapfukamye imbere y'abapolisi bari biteguye guhangana nabo, baririmba indirimbo yitwa Amazing Grace, babwira abapolisi bati ntituva guhangana bipfiramo gutyo. Ariko ntihabura abanyuranya n'abandi. Muri New York umuntu yaturutse umupolisi inyuma amujomba icyuma mu irugu, abandi bapolisi babiri barashwe n'abantu bataramenyekana. Nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibitangaza, abantu bamaze gupfa bazira imyigaragambyo ku buryo butandukanye bazwi ni 12. Abamaze gutabwa muri yombi hose mu gihugu bararenga 10,000.
Urakoze Thomas Kamilindi, nshimiye mwe mwese mwarimo duteza amatwi na bagenzi banje bandi bamfashije gutegura aya makuru yagiranijwe na Fatou Alimas Kalala, yarahagarariwe na Egirwema, Jendi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.